Mukiganiro giha akaryo aba kurikirana ibiganiro vyacu kugushikiriza ivyumviro vyabo ku bibazo bitandukanye hamwe no kubaza ibibazo co muri iki gitondo dufise umutumire Florian Bizindavyi aba mu gisagara ca Ottawa muri Canada akaba ayoboye ishirahamwe Kazoza rifasha imiyabaga mu Burundi kwiteza imbere. Turi kumwe kandi na Nestor Nkurunziza umuhinga mpanuzo jambo kubijanye no guhanahana amakuru ari Ibujumbura mu Burundi hamwe na Irambo na Jean-Marie umunyeshure kuri Kaminuza ya Burundi mu vyerekeye ubutunzi. Tubagira dutangurire ku mutumire wacu Florian Bizindavyi atucire ku mayange ivyerekeye iryo shirahamwe giwe Kazoza. Ushobora kutubwira ivyerekeye iryo shirahamwe muri make?
Ego cane, urakoze Fideli, urakoze nabo bandi bariko. Ishirahamwe Kazoza ni ishirahamwe twatangiye kugiyumvira mu mwaka w'2008. Ni ishirahamwe twagiye hamwe n'abandi miyindi miyabaga imisore n'inkumi iba ngaha muri Canada. Twashaka rero kuronkera ahantu dushobora gufashisha bene wacu yindi miyabaga iri mu Burundi mu migambi yo kwiteza imbere. Ejo twashize rero imbere nuko twabonye yuko burya hari ikintu gikomeye cyane rwose mu Burundi, imiyabaga myinshi iheza amashuri canke n'itaheje amashuri ibura aho ihera kugira igire umugambi ubazanira amafaranga, umugambi wo kwiteza imbere, kubera usanga kuronka ingurane ari ibintu bikomeye cyane rwose, ari ibintu bigoye mu Burundi. Tuje rero tuja hamwe kugira turabe ingene twofasha mu kugwatiriza maze iyo miyabaga ishobora kuronka ubwo buryo bwo kuronka ingurane, mugabo twongere turabe n'ingene dushobora gusangira ubumenyi, gusangira ubushobozi ari ubwo dufise, ari ubwo twarahuye ahandi canke ari ubwo dushobora kubafasha kungura maze imigambi yabo iranguke kandi ishoboke.
Muravuze ko iryo shirahamwe ryanyu ryatanguye mu mwaka w'2008, nibihe mumaze gushika ko gushika ubu?
Urumva rero igihe tubitangura mu mwaka w'2008 nkuko bizi ntibyoroshe gutangura ikintu ngo bice biraro bikunze nkuko wabyifuza. Mu mwaka w'2008 twatanguye twiyumvira ico dushaka gushika ko, ico dushaka gukora, maze dutangura kuraba ingene twobishika ko. Hama ubu rero vuba cane gose duhiriwe duhishije, nuvuga nti impamba myiza zose zari mu nzira twazitoreye inyishu. Muri ino ndwi nyene turuko turaganiramwo niho umugambi wacu uzotangura. Uwo mugambi rero tukazowukoresha twisunze uburyo bwa none busanzwe buhari, muga twisunze novuga uburyo bwashizweho n'indi shamu yitwa Kiva kubarize, hama niyo tuzokoresha maze kugira dushobore gushikira abo bari mu Burundi. Yumva rero novuga nti cyo tumaze gushika ko nuko twiyungunganyije twegeranyije amahera yo gufasha twerengeje imigambi ngene dushaka kwishika ko, hama rero muri ino ndwi tuzotangura rero kugwatiriza ukuri kwame.
Gushika ubu muri iryo shirahamwe mungana gute?
Ubu turi abantu bashika kuri 45, inkumi nuko rero navuze n'imisore baba ngaho Ottawa, abandi baba Toronto, abandi baba mu gisagara ca Montreal, abandi baba mu gisagara ca Quebec.
Muri ko mukorana gute n'indi miyabaga n'abandi bava mu bindi bice byaba ibyo hanze na cyane cyane abari mu Burundi gushika?
Uko dukorana ntereye ino ngaha anya turaganira, umva ikintu umuntu yamabona ngaha nuko burya naho turi kure naho hari ibirometero byinshi cyane rwose biri hagati yacu n'igihugu cyacu cy'amavukiro, ishaka ryo gufasha iyo tuvarira hari muri twebwe turi mu Kazoza, rihari no mu bandi bagenzi tugendana. Turamaze rero gusangira ibyumviro na benshi muri bo, tukabwira ibyo turimwo, benshi bakavuga ati emwe turabasanga aho mugeze tubafashe. Turamaze kuja nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahandi Barundi bakoraniye mu byo bariko baraganira kugira tubamenyeshe ibyo turimo, tubamenyeshe igituma dushaka kubikora, maze nabo ni babasha baze dufatane mu nda tubirangure. Mugabo no mu Burundi rero turakorana ni mashirahamwe asanzwe ahari, amashirahamwe atiza, tuganira bakatubwira ingene twoshobora kurangura umugambi twihaye ningene uranguka neza kurusha mbere nkuko tuba twabiyumviriye ubwa mbere. Urumva rero dukorana n'abo bantu bose mu mihingo yose, tugakoresha n'ubuhinga bwa none kugira abantu bamenye aho nshatse kuba nka internet, kugira abantu bamenye ibyo turimo, ibyo tuko turakora maze badufasha.
Nibihe bibazo mumaze kubona ku vyerekeye imikangara abo bakiri bato kibaheje nk'amashuri ku bijanye no gushobora kuronka uburyo bwo kwiteza imbere muri ko muragerageza kuzobafashamwo no kubaterera mu vyimvira?
Ikibazo gikomeye no catumye twiyungunganya kugira turangure n'ivyo rushaka kurangura nuko ndazi ko nigeze no kuganira n'imiyaga imwimwe mu Burundi igihe nari mu Burundi uheze, benshi ngo baraheze ishuri. Ubu rero kuronka akazi mu Burundi n'ibara rikomeye, aho rero ngarukiye hafi gusa tuvuge nk'Ibujumbura, sindi nze ndaja na ruguru, muga ndazi ko akari mu mpena ariko kari no mu ntama. Benshi rero ngo baraheza mu mugabo ugasanga ntibaronka kazi abamaze kutaronka kazi uwifuza ati basirekaje ni yungunganye ngira kantu ndandaje ngira kantu mpereye ko ntagira namutahe ugutangura ibyo wonye kuko murabizi mu Burundi si bose bifashe atumbereye abatiza aba bajya bita ama microfinance cyangwa ama banke ati ngurana kugira ngira ico nkoze maze bikunze ndabasubize usanga bigoye cyane bose kuko bamusaba ingwati itagira ifatira ingwati adashobora kuronka kuri benshi rero batifashe usanga batagira n'ababyeyi cyangwa abandi bantu bashobora kuza kubashigikira kugira batange iyo ngwati abo rero nibo twifuza tuti bo burubashigikira nto burafata munda kubera igihugu cacu kizotera imbere imiyaga yacu natwe ari mu Burundi bw'ejo buteye imbere nico bituma rero dushaka gufasha kuri iyo ngorane yo kuronka uburyo bwo gutangura umugambi
kuba ariko baratumviriza turiko tuganira na Florian Bizindavyi aba yotawa muri Canada ayoboye ishyirahamwe Kazoza rifasha imiyabaga mu Burundi mu byerekeye kwiteza imbere turi kumwe kandi na Nestor Nkurunziza umuhinga mpanuzi wa jambo kubijanye no guhanahana makuru ari Ibujumbura turi kumwe na Irambo na Jean-Marie umunyeshure kuri kaminuza y'u Burundi mu byerekeye butunzi ari Bujumbura turashaka dutangurire kuri Nestor Nkurunziza hari ikibazo mwa mufise mushobora kubaza Florian Bizindavyi ku byerekeye ishyirahamwe ryiwe
kugambira kumushimira kubera yuko bagize umugambi mwiza ndumvise yuko batanda bataratangura cyane ko nituri abamenya ngaha ariko kubira uburyo mufite bungana gute gushobora gufasha abantu bangana gute
urakoze Nestor barica kibazo uburyo dufise twegeranyije ubunya twibaza yuko dushobora gutanguza bungana mu marundi novuga yuko bwegereza nk'imiliyoni 13 z'amarundi nibwo dushaka gutanguza kugira turabe iyo bija turabe ko bikunda maze bimaze gukunda tubona aho umuntu ashobora gukosora canke tsimbataza ikintu maze arabe ko ubwo buryo butokongerekana mugabo kuri ubu unya uburyo twogeranyije kandi nokongera ko uburyo bwavuye ahanini mu mifuko y'iyo miyabaga iyo ngaha muri Canada yagiye hamwe kugira igira iryo shirahamwe bushika rero mu mahera y'amarundi ku miliyoni 13 gutyo
nawe Irambona Jean-Marie niki kibazo wabufise ushobora kubaza Florian Bizindavyi kuvyerekeje iryo shirahamwe giye
cyane cyambere cyari cyo kubazaho iryo shirahamwe ko ryoye raronka ifite ngai Bujumbura hanyuma no kubaza ukuntu abo babayeze amashuri bashobora kubaronka n'ukuntu ubwo buryo nuko twumva umenga kirenga kinini cyane ko bushobora gutanga ingurane nko ku bitigiri cy'abanyeshuri cyabo bahereje ko babangana hanyuma byari byiza
Florian
murakoze nk'uko ubivuze Jean-Marie ubwo buryo si kirenga n'ivyo mugabo umuntu urumva yamagira aho ahereye nawe nyine akagira ahatangurira ku buryo we nyine afise nawe umva twe dutanguriye ngaho nyine nibwo buryo dufise hama ibyicicaro ngaho mu Burundi nta cicaro gihari turugurura kuko burya ukuntu twe duriko turakora si twebwe dutiza ayo mahera abatiza nabo nyine basanzwe bari ngaho Ibujumbura nabo nyine basanzwe bakorera aho onya basanzwe bazi kurusha ibyo gutiza twebwe ibyo dukora nuko nkuko navuze hariho iryo shiramwe mpuzamakungu ryitwa Kiva akoresha uburyo bwa none bashobora kuritora ni Kiva akaburungu org niryo ubwiye ko ubona yuko hariho novuga ishiramwe ritiza baba bakorana riri mu Burundi uwo muntu rero ashaka kuronka ingurane atumbera iryo shiramwe riri mu Burundi akaritura umugambi afise iryo shirahamwe maze rikabishira kuri ubwo buryo bwa Kiva hama twebwe natwe rero tukabyakira ngaho tukaraba tuti mbere twobishobora kugwatiriza aho kugira bashobora kuronka iryo deni umva rero nta cicaro gihari Bujumbura unye dukorera kuri ubwo buryo dukoresha ubuhinga bwa none bwa internet
iryo shirahamwe Kiva kubo batarizi mushobora kurivuga muri make icyo rikora imirimo yaryo
ishyirahamwe Kiva ni ishyirahamwe mpuzamakungu mu bisanzwe rikorera muri California mu gihugu cya Zunze Ubumwe za Amerika icyo rikora novuga ko riri hagati y'urondera ingurane n'ubutiza niko no bivuga niko nagerageza kurongera no bivuga neza mu Kirundi riri hagati y'ubusaba ingurane n'ubutiza ryo rero rigakoresha ubushobozi bwayo ufise ifise ubushobozi bunini nya cyane rwose kurusha twebwe kugira gerekane abari kubarondera si mu Burundi gusa rikorera mu bihugu byinshi cyane niyo twumenga ibihugu birenga ijana riba rifise amashyirahamwe atiza ama microfinance abikorana muri ibyo bihugu maze cyo rero rikerekana ati hariho umugwi kanaka muri iki gihugu uri kurarondera ingurane ishika kuraya iyo ngurane izoyikoresha ibi nibi izosubiza amahera mu mwanyunga na gukena gutya hama rero imaze ikavyerekana ikabishiraho hama bashaka gutiza kugwatiriza akaba ariho babikorera
kuba ariko baratwumviriza turiko tuganira na Florian Bizindavye ayoboye ishirame kazoza bifasha imiyabaga mu Burundi mu byerekeye kwiteza imbere turiko imwe kandi na Nestor Nkurunziza Muhinga mpanuza jambo kubijanye no guhanahana makuru ari Bujumbura na Irambo na Jamari umunyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi mu vyerekeye ubutunzi tukaba turiko tuganira kuri iyo shirahamwe kazoza n'imirimo yacu Florian nimba ndavyumva neza ishirahamwe ryanyu rifasha cyane guhuza ugwaruka imiyabaga arabari hanze no mu Burundi mu gutanga ivyiyumviro no gutanga amakuru ibyo no kwita information kugira ngo bashobore kumenya ahantu bashobora guca kugira baronke nk'izo ngurane nigo ruhara runini mufise
oya sigo ruhara runini dufise ko nivyo hari gutanga information nkuko byise kugira umuntu amenye ahaca mugabo harimo uruhara runini uko dufise ayo mahera twegeranyije kugira dushobore kugwatiriza kubera urumva nkuko nari ndabisiguye kuri yo shirahamwe kiva naho ivyerekana habwirizwa kuba umuntu avuga ati abo barondera tuvuga ibihugu imiliyoni imwe uwo mugurondera imiliyoni imwe mu Burundi turiko turabarondera ubagwatiriza ugwatiriza ayo mahera kugira iyo microfinance mu Burundi shako yatize urumva rero twebwe naho cha tuvuga tuti ngiriyo miliyoni imwe turayifise canke izo miliyoni zibiri turazifise akira turayatanze ni turagwatirije ni bakuru umugambi bahejeje basubize iyo microfinance mu Burundi hama natwe tubone gusura kuronka amahera yacu
imbere yuko turangiza nagomba ngaruke kubo twashoboye kuronka i Burundi bariko barabaza ibibazo Nestor Nkurunziza hari akabazo kanyuma mwa mufise mushobora kubaza Florian Bizindavye
na yuko abarundi bari mu mahanga bashobora gufasha mwene gese ariko ndiko ndibaza ikibazo hari umundi murundi yageze kujya hanze amaragaruka aragira icyo gitanga mitek ni nka banki ifasha abantu bato bato kuronka imitahe mito mito nyene ariko none hari uhuru ushaje kwa rugi hehe hari umushaho gukora n'ama shirahamwe nka mitek kandi n'izindi zuba ziri ngamu Burundi
Florian
urakoze cyane gose Nestor urumva ni bya bindi nyene umuntu avuka rimwe ngo yuzure ingobyi iyi ni ntango umugani wawe ndamaze kumva ko hariho amashaba nkayo yagiye atangura kandi ni vyiza cyane gose natwe ingira umuntu tugana ngira niyo tuzoshika ubu unya kubera tugitangura kubera tugifise ubwo buryo buke kubera tugishaka gushigikira muri ibyo by'ingurane zito zito dukorana n'amashyirahamwe nkayo heje kuvuga ari mu Burundi twifuza gukorana n'amashyirahamwe nkayo kuravuga ari mu Burundi niwo umugambi dufise ni ntango umugambi dufise ni munini nya cyane gose uzorenga ubu rero novuga yuko aho tugeze ubaho duhereye ubunya ari aho ubunya dushaka kwiheka kuri iyo shirahamwe irindi gitwa kiva kugira tubanze dufashe mugabo umugani wawe ni ntango
mukurangiza Irambo na Jean Marie nawe harakabazo kanyuma wabaza
se nabaza kuntu dufate bo babyumviriye ko hari nka nico no kwita recette priorité nkabamwe babahejeje bagira ati byiza mwoja ngaha ko nakora ati gihe mwona twoshobora kubafasha neza nico no kwita oyanta kugira ngo nkaba babahejeje bagira ati nka sekiteri kanaka twukuriya mu kugira ngo umugambi wacu utere imbere
Florian muri make
urakoze cyane gose icyo kintu twaracyumvire cyane gose Jean Marie twarabihaririye n'amatarakama ko tuyumvira tuti mbega hariho umugani wa nkuko bivuze ati gisata dushaka yuko dushyigikira kurusha ikindi mugabe ibyo twashitse ko nuko oya ntitwashatse kugarukira ku gisata na kimwe twavuze tuti umugambi mwiza yamara umugambi mwiza ucurimwo cyose kazima ufasha uwo munyagihugu ufasha uwo muyabaga ufasha uwo muryango mu kwibeshaho mu kwiteza imbere mu gushira abana mu ishuri mu kwivuza kazi mu mugambi ari mwiza umuntu atarinze kuraba igisata urimo twe twasanze yuko atutorondera kugarukira ku gisata na kimwe mugatwara gusa umugambi mwiza
murakoze yari Florian Bizindavye umutumire wacu uno munsi ayoboye ishyirahamwe kazoza ishyirahamwe rifasha imiyabaga mu Burundi kwiteza imbere twari kumwe kandi na Nestor Nkurunziza umuhinga mpanuza jambo kubijanye no guhanahana amakuru ari Bujumbura mu Burundi hamwe na Irambo na Jean Marie umunyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi mu vyerekeye butunzi ari i Bujumbura mu Burundi twa twariko tuganira kuri iyo shirahamwe no kugene ririko rigerageza gufasha imiyabaga y'abarundi baba bari hanze n'abari mu Burundi nyene bakorana kugira biteze imbere turabashimiye mwese kuri ikiganiro murakoze
cyane